Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fideli tu yahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika sentare mpuza makungu mpana vyaha CPI ejo kuwa gatatu yavuze ko ihagaritse vyaha byo mu ntambara yagiriza wahoze ajeje umutekano mu gihugu muri Libya ku ntwaro ya Muammar Gaddafi nyuma yaho uyo yariko akurikiranwa na CPI afiriye ahitanywe n'urupfu rusanzwe. Mohamed Khaled Al-Tuhami w'imyaka hafi 80 yarondegwa ku ruhara yagizwa kuba yaragize mu kugerageza guhohotera abari mu migumuko yo mu 2011 muri Libya. Imigumuko yaruhiye gukura Gaddafi ku butegetsi yaramazemo imyaka 40. Mohamed Khaled yarondegwa ku byaha bine byo guhohotera gato ya kamuntu hamwe na bitatu byo mu ntambara yakoze hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi k'umunani 2011. Icyo giye Gaddafi yariko aburizamwo abariko baramugumukana. Kibaye ikirego cya kabiri CPI hagaritse kuri Libya inyuma y'iyemezwa ry'urupfu rw'umukuru w'akagwi k'abagwanyi Mahmoud al-Warfari yari ku ruhande rw'umukuru w'igisirikare kigwanira mu buseruko ariwe Khalifa Haftar. Uyishwe n'umugwanyi ataramenyekana mu kwezi kwa gatatu 2021. Mutahe usigaye kuri Libya ni w'umuhungu wa Gaddafi Saif al-Islam yagirizwa nawe ibyaha bibiri byo kugateka ka muntu kuruharagize kugukubagura abantu mu kuburizamwo imigumuko. Muri Afrika perezida wa Mozambique avuga ko abagwanyi b'abayisilamisti bagwanira mu ntara ya Nampula iri mu buraruko bw'icyo gihugu bishye abantu batandatu babaciye amazosi banyuruza abandi batatu. Umuhari w'abagwanyi b'abayisilamisti mu buraruko bwa Mozambique uriko uriyagurira uturere dushasha naho abasirikare ba leta hamwe n'inteko z'akarere bari mu twigoro two kuutuza mu ijambo yashikirije kuri radio y'igihugu ejo kuwa gatatu ari mu ntara ya Gaza mu manuko bw'icyo gihugu. Perezida Philippe Nyusi yaremeje ko abo banyagihugu baciwe imitwe. Yavuze kandi ko amazu atari make y'abanyagihugu yaturiwe ku munsi wa kabiri. Kibaye igitero cya gatatu cy'iterabwoba gikozwe mu minsi itanu muri iyo ntara ya Nampula muri icyo gihugu cya Mozambique. Ahandi havuga ubwicanyi ni muri Kamerune aho leta yavuze ejo kuwa gatatu ko abantu batandatu bishwe n'igitero cyakozwe ku modokari yo mu bwoko bwa bisi mu ntara y'uburengero bwa Kamerune. Ni intara isanzwe irangwamwo umutekano muke kandi yamamwo ugutana mu mitwe hagati y'abashaka kwiyonkora bavuga icyongereza hamwe na leta. Umushikiranganji wa leta René Emmanuel Sadi yavuze ko icyo gitero kuri bisi cyakoze ku munsi wa kabiri n'umugwi w'abakora iterabwoba bitwaje ibigwanisho biremereye. Ubwicanyi bumaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 600,000 hamwe n'abashika umuriyoni bataye ingo zabo nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ryishinze gukinga amatati ku isi ariryo International Crisis Group. Abagenduzi mpuzamakungu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bavuga ko izo mpande zibiri zigwana zakoze amabi atandukanye harimo n'ibyaha byakorewe abasivile.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bategekanya kuzobonana mu ndwi iza mu nama izobera muri Uzbekistan. Ambasaderi w'Uburusiya mu Bushinwa Andrei Denisov yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abo bategetsi babiri bazohurira mu nama y'imigenderanire y'Ishangai izobera ku mugwa mukuru Samarkand w'i Uzbekistan ku matariki ya 15 na 16 uku kwezi. Urugendo muri Uzbekistan arugize mugihe goba nkuko bitekanijwe goba rubaye ugendo rwa mbere Xi Jinping akoze mu myaka ibiri n'igice. Ibimenyesha makuru mu Burusiya bivuga kandi ko Xi Jinping afise n'umugambi wo kugendera Kazakhstan imbere y'iyo nama muri Uzbekistan. Perezida Putin na Xi Jinping baheruka kubonanira i Beijing mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri. Hasigaye indwi nke ngo Burusiya burungike abasirikare muri Ukraine. Abo baperezida uko ari babiri barasinye amasezerano asaba ko imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bibiri ibaho itagira imipaka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika, amakuru y'ijyano hino ku isi, tuyabandaniza muri Siriya. Abantu 10 barafuye igihe inzu y'igorofa yabasenyukirako ejo ku gatatu mu gisagara cya Aleppo mu buraruko bw'igihugu. Ituruka nzo ry'amakuru rya leta Sana ryavuze ko ibiziga by'abakenyezi batandatu hamwe n'abana batatu byatowe. Umwana umwe n'umugore umwe baratabawe bakugwa mu bihomoke by'amazu baca batwagwa mu bitaro. Icyo kimenyesha makuru cyavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse kubwo kubura imishinge ikomeye. Ishyirahamwe ryo muri Siriya rijejwe agateka kazi na muntu ryavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse yari mu mihana yahaheruka gutegwa amabombe hamwe na za misile. Intambara muri Siriya yatangwe mu 2011 imaze guhitana hafi igice cy'umuliyoni w'abanyagihugu, yongera yangaza hafi icya kabiri cy'abo banyagihugu nyene.
Tugushimire abayisu bigira Imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi ifise umushikiranganje wa mbere mushasha kuvejo kwa gatatu Jeve Nirakobuca, yemezwe n'inama nshingamateka n'amajwi 100%. Yararahiye mu nyuma yaho mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere mushasha.
Twebwe isubizwa ryiwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu, aho yasanuwe kizera cyane leta y'u Burundi ko irimo abantu b'abanebwe.
Uboneye agatondo rwasaye wowe mugambwe SNL utavuga rumwe na leta y'u Burundi asanzwe amushingamateka. Aya makuru yihariye yerekeye Burundi tubafitiye ni mukanya gato y'umugume hafi ya radio yanyu. Uyu munsi Jeve Nirakobuca umushikiranganje wa mbere mushasha yasubiriye wahahora Alain Guillaume Bunyoni, akaba mu nyuma yaho yarahiye imbere y'inama nshingamateka inyuma yuko imwemeje n'amajwi 100%. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Tumwemeje 100%.
Javendra Kobuca yazwi ku zina k'ubuhizi kandi akugarika yemejwe n'abashingamateka bose bari bitabye n'abatumwe uko bari 113. Ntambo mukuru inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye Perezida Ndayishimiye ashima guhindura umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri ku isonga ry'u Burundi inyuma yo kwimikwa gihutihuti bitewe n'urupfu rw'iturumbuka rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Ariko yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshingamateka kumenyesha niba amategeko yubahirijwe canke yatakurikijwe, maze asigura ko ivyakozwe vyisunze ubwirizwa nshingiro.
Ategeza kwemezwa n'abashingamateka 63 kandidatira y'umushikiranganji wa mbere yemejwe n'abashingamateka 113.
Eka na agatondo rwasaba mukuru mugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi asanzwe n'umushingamateka asanga ata amategeko yaho nyanzwe. Rwasa twari umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'ibihumbi 2020 yifuza ko leta nshasha yojamwo n'indi migambwe na rwiwe udasigaye inyuma. Nayo icatumye Perezida Neva kubura Alain Guillaume Bunyoni kitavuzwe umukuru wa senere arakinuganuga.
Igizi minsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishatse. Mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza guca bikorera akazi. Kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye, umukuru w'igihugu akabona kumbure umwanya uri kuramureka kwifashisha inzego zijejwa amategeko n'amashinga mateka na yego mateka je ndumva yuko ari bizaza
uko biri kose kiboneka nuko je vendira ko buca yarafise umuhezagiro watende DFDD mu gambo riko gutegetsi umwe mu bagize inama inaribonye zawo kugihe kirekire akaba n'umushinga mateka zino ndarubukanye yabyerekaniye mu byo yavuze ko atamwanya wo gutabigora mu kumutora
bantu haizi na approbation di bantu hazira kwangu tutore ego cheti bigenza gute kuko twobigenza nuko twemeza zina watu haa nta tablo ikenewe nta matora kenewe turemeza dukoma mashi yego nimuvuge kimwe dukoma mashi ah
imbere yuko aja kurahira mu nama nshinga amateka ku muhingamo w'abakuru uyu wa gatatu bwana Jacob Chaya abanje kugenwa na perezida yongera yemezwa n'inama nkenguzamateka
imbere y'imana mushobora byose y'umukuru w'igihugu inama nshinga amateka n'inama nkenguzamateka jewe lieutenant general de police Jerubendira kubuca umushikiranganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ndiyemeje kugwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu
Jerubendira kubuca abaye umushikiranganje wa mbere ku nshuro ya mbere aturuka mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi arwe mu mabanga akiri mu bihano by'umwe bwa Buraya bizorangira mu kwezi kwa cumi kubuza bigashobora kongerwa ikiringo cy'umwaka wisubiriza kuko izongerewe umwaka uheze kwa cumi n'umunani kwa cumi yari yamaze kuba umushikiranganji umuryango w'umwe bwa Buraya mwikeka ko kuba yarakoze ibyaha birimo guhohotera ikiremwamuntu mu 2015 gihe abatavuyemo n'ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza baje mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cyateye imari yagafata kirangije ntawuze ni umwe bwa Buraya buzoca umutezurira nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze umwaka uheze mu gukora ibihano kuri Bunyoni yari yafatiwe umwaka nyene yikekwa ko bene izo byaha ibogozi wajya arenga iyo Bunyoni yibukije ikurwa n'ifungwa bya Hussein Rajab umwaka w'2007 icyo gihe uwo mugabo yari umukuru w'umugambwe Sende DFDD yaravuga ariko ijana hakaba hari abavuga ko umuhisi perezida Nkurunziza ubwiwe yamuteka ibyo akora nk'uko n'ubu byavugwa ko perezida Ndayishimiye atokubahuka gukora ikintu Bunyoni yatifuza cyangwa atemeje kuva umugambwe Sende DFDD wahoze ari umuhari w'inyeshyamba z'abahutu uroye ku butegetsi mu 2005 nyuma y'amasezerano ya Arusha iyi ni imwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bakomokamo bo ku rwego rwa generali nyuma y'abafunzwe n'abahunze bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 Bunyoni yabogojwe atigeze ahonyoza ikirenge ku kirimba cyagenewe umushikiranganji wa mbere akaba yari yanse kuja kuhaba arutisha ikirimba ciwe bwite yubakiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu minsi ishize n'umutambukanyi wiwe babonetse mu ishengero rya Protestant bashima Imana ku by'ijwi rya Amerika rikesha aburyizeye bari aho umukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera abantu umugabo wari umushikiranganji asanzwe akaba ahagarutse ari umukuru wa Leta maze agira ati n'ibiri imbere turabyiteze atagihindutse Leta nshasha iramenyekana mu masaha ari munsi ya 28 yaza nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mu mugambwe sene utavuga umwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bakiriye gute isubizwa rya Alain Guillaume Bunyoni mugenzi wacu Diane nini nazwe yabibajije umushinga amateka agatondwa asatwara uwo mugambwe
twebwe isubizwa giwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyo bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yasanuye kizera cyane Leta yivuga ko irimo abantu b'abanebwe abari nabo ko batabishoboye amaze kuvuga gutyo umushikiranganji wa mbere nk'uko ariwe abajejwe Leta yari kugira ingufu akagira icyo abwiye umukuru w'igihugu atihindura uyu gira gutya yari umukuru w'igihugu yararavye abona byaratebye ahitamo kumukombo nuko rero tubifata
uwo muvuga bitakunze kwahindurwa ni ndega honorable gwasa
umukuru w'igihugu abivugira muri rusange mugabo kumva yuko hari agahaze ubashikiranganje bagize Leta kuvenya ngo n'uyu canke n'uriya biragoye mugabo ikigaragara ni uko muri iyo myaka ibiri yose iyo Leta irongowe na Bunyoni imaze nuko atabintu bigaragara byo byarakozwe uvuga ati n'ibintu wozo kwibukira ko icyo kiringo cy'intwaro na Sende DFDD kuva muri 2020
abibaza naho ko ahubwo bavanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko hari hawe yikeka bamwegereye mu mgambwe Sende DFDD wabamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nabo
ibyo byose byoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusange yatatomoye tini naka umuntu yo bifata nyene akafata yuko naho coba ari kimwe mu byotuma muhindura ahanini je no vuga nti ko bari kubera ko mbure ibyo yavuga yuko mu namashikiranganje n'abanye harimo abatashoboye
mu kitegiki mwebwe mu namashinga mateka kuri Gervais Ndirakobuca agiye kumushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi
biragoye kuvuga ngo umuntu yo kwitega iki cyanye kiriya kuri Ndirakobuca jere bagiye kuramuzwa inamashikiranganje ahanini je no vuga nti icyo huko twokebura Gervais Ndirakobuca na Perezida Evariste nuko bosoma ibwirizwa shingiro ukuri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisoze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha cyangwa uburenganzira umukuru w'igihugu cyanye umushikiranganje uwo ari we wese gukumira umurundi kumbo icanyiriye mugabo byaragaragaye yuko muri iyo namashikiranganje yarirongoye na Bunyoni yuko tari ubusenze DFDD cyagira yuko uronka amabanga muri leta nibabanze bahere ngaho bakosore
amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta byinshi turabona birahinduka hagiye alangiyo me Bunyoni ariko asubije na Gervais Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azoza na canke bafite kuganyu zisumba iza Bunyoni canke cyo Bunyoni yoba yarafise gisumbije nguvu tawuza ko ayo maso asoma neza ibyo bwirizwa nshingiro nkuko muvyivugiye mu mvugo yanyu nizahe zihagaze hi cizere kikaba
ayo maso ahanini yabiyananira kubona ibibereye kubera yuko asa nuko abigwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ibyo rero nibyo babwirizwa kubanza icyo gitambara cyitwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo icyo babwirizwa kubanza kwikurako nibaguma baboshwe n'icyo gitambara cy'umugambwe nta kizohinduka kandi ibyo nabyo bizogira ingaruka mbi kuko igihugu ntikizo kugira gitera intambwe imbere
honorable Agathon Rwasara makuru acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko atanumwe arashobora kuronkera ibyemezo avuga ko alangiyome Bunyoni ashobora gutabwa muri yombi umwanya n'umwanya yagiriza ivyo bitandukanye birimo kunyoneza amatungo ya leta n'ivyo kuba yoba yarahatse gukora iyo coup d'etat avuga itanabaye ayo makuru ari cyo muri ayumva ko gaho nohabe
no ku mbuga ngurukana bumenyi bandika byinshi bakavuga byinshi suko abandi kabozi cyane bavuga baba ari abahinga y'ibyo baba ariko baranika cyane kuvuga mugabe icyo umuntu yofata nuko igihe amategeko yokora agasanga umbure hariyo ibyo yobazwa numva ko byo bari ibintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu n'abandi arashaka gukora amakosa
uburundi kandi no munsi honorable Agathon Rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramavi mu gihugu cyose nibere rya yaze mu mugambwe uri ku butegetsi byatumye haba nizo mpinduka mu gihugu cyose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko wari
byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibere gyoyaga ntibisanzwe ko n'abana b'abantu ko hoba ari mu buryo bwo gutunganya neza ibijyanye n'umutekano naho nyine birashoboka ni ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumbo iyicanye kumbo iriya
honorable Agathon Rwasa umushinga mateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi SNL tubashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe
mu mashyirahamwe ategamiye kuri leta bakiye gute ihinduka muri politiki mugenzi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na Faustin Ndikumana arongo ishyirahamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane ku bijyanye n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu yatanguye amubaza uko abona ku ngingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo guhindura umushikiranganje wa mbere
igihugu rero arasurenganzira bwo gushyiraho umushikiranganje mushasha ibwirizwa shingiro rimwemerera ndetse n'abandi bamwungirije gushika uno munsi rero nta tegeko tubona umengo ryahonyowe tudufata ko ari ibintu bisanzwe haba hasigaye kumenya nimba iyo ngingo ifashwe ikituma haba akanovera gashasha mu byo abarundi biteze kuko uravye abarundi barimwo mu buzima bwabo bwa misi yose ingwara mu by'ubutunzi na cyane cyane mu bibereho zibabubugarije n'ubukene baguma babukenera inyishu yuza iborohereza kugira barayo ko butunganizwa muri izo ngorane.
None nk'abayoboye ishyirahamwe rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane ku bijyanye n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ikugwa mu mabanga y'uwo mushikiranganje mukuru mubiha insiguro nk'iyo bari imwe mu ntambwe tuvuga za politike ya tolerance zero yobirikirashirwa mu ngiro
bose no bivuga gucyo kuko igikugwa cy'umushikiranganje wa mbere utabonye abandi bashikiranganje bagira babanjeho ukaraba na politike shasha igirije mu ngiro kuko ikintu tumaze kubona gitumye ibintu ngaha mu Burundi biguma uko bimeze amareta arakurikirana mugabo urabona neza ko ata programme yaba ikarakurirako programme nyine politiki guti reforme ziriko ziraja mu ngiro nizi ubu rero turarimbye je hamwe nubona nk'ubu iyo leta shashi je cya cyifuzo cy'uko abategetsi bose ba leta babanza kwerekana amatungo yabo imbere ko bajya mu mabanga no kwerekana bayavuyemo aho niho nuca avuga nti inzira atangiye kuguruka.
Ibibazo by'ubutunzi murabikurikiranira hafi cyane akenshi abantu mu gihugu cy'u Burundi ibibazo by'ubukene by'ikena by'ibintu bimwe bimwe bikenewe mu buzima bwa minsi yose bw'abantu babihisano n'ikena ry'amafaranga y'agaciro hariho ababona yuko ahanini ahubwo nk'uko umukuru w'igihugu akunze kubivuga muri iyi minsi ari abategetsi bamwe bamwe batariko bakorera neza igihugu ugasanga ahubwo nicyo kibazo mwe mubibona gute
erigana mara agaciro urakubera abategetsi babyifashemo nabi hanyuma politiki y'igiterambere nirije mu ngiro igihugu cyitwe n'amakungu anaya mara agaciro agacabura burya naho bihagaze politiki yari imbi y'abategetsi ariko bakora nabi ni konsekansi ega nijye uburage amafaranga y'agaciro riza kubera ubutegetsi bubi baruka gukora nabi ni konsekansi niyo ngaruka ya mbere ikifika kuko abatarebe bifashamo nabi byaterambere ntiriheza ngo riboneke kwa bimwe dushobora hanze mu mahanga ntiriheza ngo biboneke ubutunzi hari wari uko burasaba ikigira kabiri abafashe muri cyangwa binzi bitaye mu Burundi bacaga bakatutajya nta politike nziza iyo ntibaheza ngo babizane harya kubura ibura ry'amafaranga y'agaciro ni hakurya ushobora kubona umuntu ku gihugu nayo ushobora nk'umuntu arwaye ugasanga aramenetse umutwe ugasanga arafise fievre mugabo imvo ibiri mu mubiri w'ibinge n'abagwaye nivyo rero no ku gihugu ubonye ibintu nk'ivyo haba hagwaye inge n'ivyintwara na leadership bitunganije.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo turagushimiye ku kanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
kubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ihindugwa ry'umushikiranganje wa mbere mu Burundi ryanditswe ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi ngenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda n'ibyo dusomera
ubutumwa bugufi bwacishijwe ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook y'Ijwi rya Amerika burerekana ibyiyumviro bitandukanye kwikugwaho ry'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi arenga iyo me bunyoni duhereye ku butumwa bwa Seforien Nkengurutse agira ati na Felicien ndiho kubgayo umushikiranganje w'ikigega cha leta n'umusige kuka tumvikana n'umushikiranganje Tade ajejwe abakozi ba leta mu mugambi wo guhuza imishahara Jean Claude Hakizimana yongeye ko ati komiranya kuba wa prezida utowe ubwa kabiri uri intwari uturabire mu bushikiranganje bw'akazi n'abakozi itangwa ry'akazi harimo akarenganyo ni uhire Mireye nawe ati ingoma zo mu isi zamazigenda zikuranywa Jean Claude Hategekimana nawe agira ati ico no vuga nuko bunyoni ahemukiye wari yamugiriye cizere akamugira umushikiranganje wa mbere yagiriwe icyizere rero yibwira ko ari we byose namenye ko byose ari watowe n'abanyagihugu naho Victoire Manirambona yongera ko ati mbona byari bikwiye kwa kugwa aho tugereye nze imana James Chrysostom mu butumwa yanditse yajavuga ati aba bagabo nibumvikane bareke gucanamwo birinde guhemukira Burundi n'abarundi badahimvira umwansi Venatiza nawe yavuze ko hawa mabanga mashasha yasubiriye bunyoni ati gusa n'uwo yizeye amucungire hafi kuko nawe ne ntiyoroshe ariko kandi barajingitwa niyo nzima Lambert wabwira ati bunyoni nabyo yarabereye na gato uyarabikwiye n'umukozi abikwiye hama barabe ntibamwangaze bunyoni bamucungerere utwiwe ntimumwangaze nimwene wanyu inkoni ntoyi mwavanye kure mwese nawe n'umurundi muhivyabereye nibamugira umushikiranganje w'ubudandaji yobishobora Mutoni Aimable nawe ati neva nabandanirizaho arabe n'abandi batifuza kubaka igihugu cabo mu mahoro no kuneza yabene gihugu abakombore imana ibimufashemwo tumuri inyuma naho Mathieu Elize nawe yanditse abaza ko bunyoni atarinjizwa mu mpimba Oscar bakanibona ati turashimiye se barundi kwatanguye gushitsa ibyo yavuze abasuma bose nabafate turamushigikiye shimira imana Jire nawe yanditse asaba umukuru w'igihugu ati nareke gutora muri SNDD gusa natore n'umuyindi migambwe nica barundi twifuza naho Kwizera Abdara nawe ati perezida w'u Burundi yakoze neza ni gute umuntu yatowe n'abene gihugu ashaka gutegwa kudeta n'abantu bibona ko ari bo bakomeye mu gihugu twubahe demokrasi yacu abanyafrika dutahiriza umugozi umwe tuzogera kure nitwashigikira indongozi zitorewe n'abene gihugu naho Joseph yagize ati ariko ashiraho ubuteje bukene abarundi ababuza guca ifaranga na moto na tukutuku aho yabuze ubufise umutwe ku bitugu ahashira SNDD nacyo yanze nimbi harurira kuri abo biyita abajenero gusa aho ni ugushaka kwikingira ngo ntibamukorere kudeta Jean Claude Simeon Ndikumana ati ijwi rya Amerika nubabwira ko turi mu kanyamuneza ntangere kubandira ko buca atowe nka premier ministre ubutumwa bwa dushikiriye ni bwishi cyane ariko reka duhereze kuri Leonika neza aho yagize ati ndamukeje nyakubahwa perezida hamu ubutungane bukore ijwi rya Amerika kandi ryanavuganye kuri telefone n'abo mu banyagihugu baba mu gisagara cha Bujumbura bumvikanye berekana impungenge bafise n'ubwoba ku mpinduka mu ndongozi zikomakomeye z'u Burundi uyu munyagihugu yikorera utwiwe mu Burundi agira ati
ubwoba kuko n'abagabo babiri bakomeye bose bari mu mugambo cyane bigoye n'ibyo ngeme ubuntu ku Burundi rero tihari uko tumenyereye kuva muri 2015 reka ngo twahitimo kuko tunataha bariko bavuga ati ahubwo duheze imyaka tundi ngombwa kuko bakwiye dusanga bifite ibibazo ku mugoroba kuko nimba yamushikiranganje wa mbere arafise abari bamushigikiye byose biratuma umuntu yugira ubwoba
aha kandi hari n'abandi banyagihugu nabo bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko kuba ico cemezo co gukura bamwe mu ndongozi zikomeye mu Burundi ari itegeko ry'umukuru w'igihugu atampungenge bibateye
igihugu ng'umurundi mba mu Burundi nako babinteye kuko k'umukuru w'igihugu afite uburenganzira byaciye mu mategeko byacimbe n'amashinga mateka y'igihugu cy'Abarundi cyemejwe n'amahengu z'amateka rero niyo zatangwa n'imwe bifite isunze amategeko byisunze ibizwa shingiro
nje kupanje na ntaco bintwaye ikiza bati munyagihugu cakiro
abandi bashimishijwe no kuba iby'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze iminsi yizeza Abarundi ko atanguye kubishyira mu ngiro mu gukuraho indongozi zidakozwa iterambere rishika ku mwenegihugu wese Thierry Yves Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayongaho na
La Belle Volante Grola.
Njuti mwese mutwumva ho muri hose mubandanye mudushikiriza ico mwibaza kwishyirwaho ry'umushikiranganje wa mbere mushasha mu Burundi. Njuti muduteze amatwi ahani ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemwo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Mugire ibihe byiza.